Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwanamutse nshuti mwese duteramanye ku munsi wa gatatu itariki 13 y'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro byo munsi.
Hari abo twari twiteze ko bazotanga amakandidature yabo abone nk'abo muri serukira kopa nk'userukira ikona n'userukira sendede fdd.
Uyo ni Simeon Barumwete, umuhinga yanonosoye ivyerekeye politike. Inkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Mwaramutse neza Eugenie, umwanya ni wawe, udushikiriza amakuru waduteguriye.
Urakoze Frederic. Mwaramutse neza mwese nshuti muduteze amatwi. Sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry avuga ko yagiranye ibiganiro bizira uburyarya na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku byerekeye Ukraine, Syria na Iran. Yongeraho ko hari ngombwa gukomeza kubonana. Avugira mu nama n'abanyamakuru aho yari kumwe na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov mu mujyi wa Sochi mu Burusiya. Umudiplomate wo mu rwego rwo hejuru wa Amerika yavuze ko ibiganiro bije mu bihe bitoroshye. Mbere yo kwicara, bwana Putin na Kerry babonanye na Lavrov igihe kirenga amasaha ane. Kerry yaragize ati, nshimishijwe n'igihe gihagije Perezida Vladimir Putin yageneye ibiganiro by'uyu munsi. Ati, nta gishobora gusimbura ibiganiro by'imbona nkubone n'abantu bafata ibyemezo mu gihe higwa ibibazo by'ingutu bireba ibihugu byinshi. Abategetsi bashinzwe umutekano mu bya nikleyeri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kwa kabiri bavuguruye amasezerano y'ubufatanye n'Ubushinwa, bavuga ko aribwo buryo bwiza bwa Amerika bwo gutuma Ubushinwa bugira umwanya mwiza mu byerekeye kudakwirakwiza intwaro. Ejo kwa kabiri kumva ibisobanuro muri Sena byibanze ku gusuzuma igihombo cyangwa inyungu zava mu kugira andi masezerano y'imyaka 30 n'Ubushinwa. Ayo masezerano aje nyuma y'umunsi umwe komite ya Sena iganiriye mu muhezo n'abantu bo mu buyobozi bwa Obama batanu ku byerekeye kongera ayo masezerano. Iminsi itanu yo guhagarika imirwano kugira ngo hatangwe imfashanyo yo kwita ku kiremwa muntu irimo kubahirizwa muri Yemen kugira ngo ONU ibone amahirwe yo kugeza ibiribwa hamwe n'ibindi byangombwa ku basivili bakubititse. Guhagarika imirwano byatangiye kubahirizwa hejo kwa kabiri nijoro abarwanyi b'abashiite b'abahuthi n'urugaga ruyobowe na Arabia Saudite bahanganye kugeza ku munota wa nyuma. Umuvugizi w'urugaga Ahmed al-Asiri yavuze ko abanya-Arabia Saudite bashyigikiye agahenge ariko ko bazakomeza gucunga abarwanya ubutegetsi binyuze mu butasi n'indege zicungira hafi ibibera mu karere. Asiri yabwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa ati, twiteguye kugira icyo dukora niharamuka habaye ukurenga ku gahenge. Abarwanya ubutegetsi nabo bavuga ko bazasubiza nihagira igihungabanya ako gahenge. Abagabo batatu b'abasomali ejo kwa kabiri bemeye icyaha i New York mu cyumba cy'urukiko. Icyo ni icyaha cyo gufasha umutwe ukoresha iterabwoba wa Al-Shabaab ukorana na Al-Qaeda. Bemeye ibyaha mu gihe byari hafi guteganywa gutoranywa abazaba bagize inteko ya rubanda yo kubaburanisha. Kuba bemeye icyaha, abagabo batatu birinze kuzamara ubuzima bwabo bwose muri gereza, ubu bazafunga imyaka 15. Abagabo babiri bakekwa ni Ali Yassin Ahmed na Mohamed Yusuf bafite ubwenegihugu bwa Sweden. Wa gatatu Madihi Hashi yabaga mu Bwongereza mbere yo kwamburwa ubwenegihugu. Abategetsi muri Djibouti bataye muri yombi abagabo batatu mu mwaka w'2012 bamaze kwinjira mu gihugu baturutse muri Somalia berekeza muri Yemen. Umutingito w'isi hejo kwa kabiri nyuma ya saa sita wibasiye Nepal wica abantu 41 mu gihugu kirimo kwisubira kubera umutingito washegeshe icyo gihugu ubu hashize ibyumweru bitagera kuri bitatu. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Nepal yatangaje ko abantu barenga 100,000 bakomeretse. Ibiro bya Amerika bishinzwe ibyerekeye imitingito y'isi byavuze ko uwo mutingito wari ku gipimo cya 7.3 wari wibasiye ibirometero hafi 80 uvuye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Kathmandu. Forum igamije amahoro muri Repubulika ya Centrafrika yarangije imirimo n'igihango hamwe n'amasezerano yo gufasha hasi intwaro no kwambura intwaro imitwe y'abarwanyi. Kugeza ubu imitwe 9 ifite intwaro muri Repubulika ya Centrafrica niyo yasinye amasezerano yo gufasha intwaro hasi, kwambura intwaro no gusubiza abarwanyi babo mu buzima busanzwe no kubacyura iwabo. Abateguye iyo nama bategereje umutwe muto uyobowe na Abdoulaye Meskine ngo nawo usire umukono kuri ayo masezerano. Kubireba Sudani y'Epfo, ibiro bishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu bya ONU bivuga ko abasivili bugarijwe n'indi mirwano yubuye muri uku kwezi muri leta ya Unity ikize kuri lisansi. Ibyo biro bivuga ko abantu 200,000 bahunze ibitero bya guverinoma n'iby'ingabo zirwanya ubutegetsi. Kuva imirwano yadutse mu mpera z'ukwezi kwa 7, ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bwa muntu bivuga ko abasivili barenga 2,200 bagiye gushaka ubuhungiro ku icumbi ry'intumwa za ONU muri Sudani y'Epfo mu murwa mukuru Bentiu. Abantu benshi ngo bahungiye mu bihuru, abandi benshi ngo bahungiye mu bihuru hafi y'imidugudu yo mu majyepfo na hitwa Niardiu, Koshe na Lier.
Urakoze Eugene ku makuru heje kudushikiriza. Mu Burundi imyerekano itera iba nabi cyane muri aruko rw'isara cha Bujumbura. Abantu babiri barapfuye ejo ku munsi wa kabiri ku buterere, imodoka imwe iraturirwa hamwe n'imodoka zibiri zaturiwe mu ngagara. Inkuru ya Desire Hatunyimana.
Imidugu ibiri harimwo uwa leta n'utwara abantu bava mu Kamenge bagenda mu gisagara cha Bujumbura niyo yaturiwe irashira tokombera ihira muri quartier ya gatandatu muri komine ya Ngagara. Iyo miduga imaze gusha agashavuka baye kenshi kugwaruka go muri komine ya Kamenge aho gwaciye rusidukana niyo nka ruza gutera amabuye muri quartier ya gatandatu mu Ngagara. Abanyengagara nabo baca baza kwigwanira bishitse ngaho bahanganye igisirikare n'igipolisi ibije hagati nayo wundi hoho ibara ryari havarigwa hagati y'ugwaruka gwa yo makomine uko arabiri. Saidi Juma arongoye igisagara cha Bujumbura amenyesha yuko inyifato nkiyo ugwaruka gwarukuye kwiheba kuko atacho ifasha igihugu ataru gusambura.
Turabona ko ari imigwi ibiri ihanganye, twasavye yuko abajeje intwaro dufadikanije n'abajeje umutekano bari hano tusigurira abanyagihugu tukababwira amajambo y'ihumure kugira ngo dushobore kubabwira yuko bamwe bose bosubira mu makarite basanze babamwe kugira ngo ntibabandanye bahangana kuko murabona yuko bibananije uko hashobora kuvamwo ibibazo kandi twari gushora kubirinda. Naco gituma rero ku ruhande rwa Kamenge no ku ruhande rwa Ngagara tugomba dutangure kubasigurira tubabwire yuko bategerezwa bamwe bose kuguma muri quartier basanze batuyemo kugira ngo twirinde ingorane zo hava zadu.
Kubijanye niyo miduga nayo yaturiwe urongoye igisagara cha Bujumbura amenyesha yuko abariko barakora mwe n'ivyo bintu bariko baronona amatungo y'imiryango kandi izinturereka ngo aho ziziramo kaziheze bizobagora kuko bazosanga bacumuye ku babanyi babo kandi ivyo bikoresho mu nyuma banabikenere.
Ivyo duhanura nuko murazi yuko ibi bikoresho imiduga n'ibindi amiryango ibironka bibagoye cyane kandi murazi yuko bizinze cyane. Murana kuri ari ubuhombe bunini kandi umujyango urahomba n'igihugu gahomba. Ari nacyo gituma rero dusaba yuko atawosubira kwiyumvira guturira imodoka, atawosubira gusubira guturira inzu kuko ivyo nibikoresho ino munsi turi muri ibi ariko ejo tuzosubira kubana nk'abantu tubane mu makartye kandi ivyo bikoresho tuko turaturira nivyo tuzosanga dukeneye.
Mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura imyerekano yagenze neza na gatoya kuko muri komine ya Buterere hapfuye abantu babiri abandi bashika kuri batanu barakomereka mu mishamirano yabaye hagati y'abapolisi n'abanyagihugu bungaho ku Buterere basa n'abari ya mavubi. Igipolisi rero cikoze ku masasu nyayo kirica umuntu abanyagihugu nabo baca bafata mabuye baratera abapolisi gushikaho ivyariko birabera ho ku buterere abahaciye bose canke babibonye vyabateye ubwoba muhamenya uko numupolisi w'umukenyezi yarasanzwe ariwe arongoye abapolisi muri komine ya buterere yakubiswe arababara cane gose yagirizwa n'abanyagihugu bari mu myerekano ko ariwe yarashe umuntu yitavye imana uwo mupolisi akaba yajanywe kwa muganga arembye cyane. Desire Tungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Nyuma yaho mu rwego rwujejwe utunganya amatora y'igihugu mu Burundi wemereje kwaba kandida bamaze kwiyandikisha ari umunani bamwe mu batavuga rumwe na leta batiyandikishije barimo Leonard Nyangoma arongo umugambwe CNDD-FDD avuga ko batavuga rumwe na leta biyandikishije bahemukiye abandi banyapolitike batavuga rumwe na leta
baratangaye abategetsi bamwe hahereye dimisi bavuga yuko atamora ashoboka aya matwa twumva biyandikishije ngo bitoze guhiganwa nundi yavanywe muri iryo higanwa n'amabwirizwa y'u Burundi ahangomba kuvuga uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Burundi itagomba kwiganwa manda igira gatatu utabifite uburenganzira byaradutangaje rero kumva rero babigiyemo barakuragiza abanyagihugu mugabo abanyagihugu bamaze kubyumva yuko abo bategetsi bihenze kandi biteze yuko bazokwihanura muri abo kiba harimo n'abahutara b'ibihugu ngo birateye isoni kigira kabereho na bamwe ari bigeze kutabandanya amatora y'ibihumbi 2010 kubera ubusuma bwari muri ayo matora tukaba tuzi yuko ubusuma bwateguwe busumba inshuro ubusuma bwabaye mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2010
mushiga ntahe Nyangoma Leonard mu kiganiro mwize guha iradiyo Ijwi ry'Amerika mwari mwavuze ko namwebwe muzo kwitoza mutazosubira kwemera ko mugira amakosa nk'ayo mwagize mu 2010 aho mweho ntimwihindukije mu ijambo
oya cyo cyo ntabwo navuze none wewe ukwitoza iga ivyo twagira duti amatora ateguye neza none ubu ushobora gukwahura abanyagihugu waje mu matora nimbonera kuri zashwaye imitumba yose amakaritie yose abanyagihugu bariko barahunga barenga 60,000 abandi barenga 20,000 bamaze kwicwa uje mu matora ataseni iriho seni ni igikoresho cy'umugambi uri ku butegetsi warabonye ejo se ndare yubahiriza ibyigo shingiro ariko wewe umucamanza yica urubanza wabibonye hehe ibintu byangombwa byose bituma amatora aba mu mwidegembyo nta na kimwe kiriho nico gituma twege tuvuga duti ayo matora tuyasubike tuyasubize azokugwa ikindi gihe yateguwe neza twashyizeho inzego zo kuyategura abarundi bose bizigiye
abashinga ntahe biyandikishije kugira ngo baze bahiganwe matora n'abashinga ntahe bijunja kandi n'abashinga ntahe bakurikirana neza iba mu Burundi kurusha mwebwe muri mu bihugu by'Uburayi ivyo ntivyo bari byo
ibintu byose twe twagiye turashikiriza nivyo biriko biraba jewe urumva nawe ntari muri mu Burundi ndi mu Burundi ibiba mu Burundi byose ndabikurikirana ku munsi kandi ndafite n'abandi benshi dusangiye ivyumviro nk'ivyo si jewe gusa hariho n'abandi babaho muri sosiyete sivile baba mu yindi migambwe babibona rero nka jewe rero abo bantu bijunja uvuze bamwe bahuza ari n'abakuru b'ibihugu nta wundi amasezerano bamwe bashobora kuba bagiraniye na Nkurunziza birashobora kuba hariho amasezerano yoba baragiraniye mu mvisho na Nkurunziza twe tudashobora kuba tuzi ariko twe tubona yuko atamatora ashoboka ubu kubera imvo ije kuvuga umudugararo umutekano muke mu gihugu guhiganwa n'umuntu atabifite uburenganzira akizana ku ngugu mu matora ivyo rero bikaba ngenerwa yuko dushiraho ikindi kiringo c'amatora kugira ngo amatora ategugwe neza imitima y'abanyagihugu iri munda
mu ushiga ntahe Nyangoma hariho abantu benshi eka cyane cyane abari mu mugambwe uri ku butegetsi banebaguye ingingo eka icyumviro cy'abantu bavuga ko amatora akwiye kunguruzwa kuko bavuga ko abo bantu bari mu migambwe itagira abanywanyi kugira ngo nabo nyene barabe ingene binjira muri leta ari bimwe benshi bavuga ngo amagaburanyama aho muvuga kwiki
none wowe batinye yari bari ke tuyategure neza mbe urazi igihugu gera cyahitiye kuva mu mwaka w'2010 igihugu gisa n'ikiri mu ngwano rero haba hari umugambwe atarabo bari ku butegetsi nyine nabo nyine bakoresha abakozi ba leta kuko urazi nta banywanyi bagifite niba batinya nibaza tuzitondere neza tuyategure umwe wese ashobore kugenda mu gihugu aganire n'abanyagihugu imigambi y'abanyagihugu ntadahendesha abanyagihugu ni utuyoga tw'umunsi umwe agaciri abahaye bazomutore kubera ivyumviro n'ubushingantahe bwiwe
mushingantahe nyangoma Leonard urongo mu gamwe sendede murakoze cyane gose kuko nyamwe duhaye
na urakoze Frederic
tukivuga kandi ku batitsi biyandikije hamwe na batiyandikije mu murwi seni professeur Simeon Barumwete avuga ko naho byari byitezwe ko ari abatitsi bari kwiyandikisha ngo hari nabandi batangaje abatari bake mu gufata nyingo yo kwiyandikisha reka tumutege amatwi mu kiganiro yaduhaye
hari abo twari twiteze bazotanga amakandidature yabo abone nkabo bo muri serukira copa nk'userukira ipona n'userukira CNDD FDD abandi nabo baravuga yuko kiringo cha Petre Nkurunziza carangiye batoguca mu matora ariko kubera ukuntu byagiye biratera imbere nuko mu Burundi ku munsi wa kane habaye ikibazo no vuga cyita konkurunsa harimo abantu benshi bari basavye yuko kitoba ariko leta yarafashe ku nguvu iragikoresha abandi bose babona yuko bidashoboka hanyuma rero umukuru w'igihugu agiye gutanga dosiye kwa gatanu yaravuze yuko karandiriye nuvuga elektorali itazohinduka abantu rero baragize ubwoba baca kumbure baravuga ati hamwe duhava biba nk'ibihumbi na cumi atariho turi kumbure Petero Nkurunziza yuhava agenda ari wenyine atamu nuvuga mu gifaransa sinzi mu kirundi ko bihari atamu konkura afite
kisembega imigambwe itatanze abakandida nayo nyine yoba iri mu rugo rwego rw'imigambwe itagira abanywanyi
hariho imigambwe yari ifite abanywanyi mugabo novuga batatanze umukandida kubera ingwane za politiki bafite uwo ni nka Alexis Nduhije cyane cyane bagiye muri ADC nta mukandida batanze kuko bo bavuze yuko batazotanga umukandida higanwa n'umuntu atakwije za ngombwa kuko babona ko matora atazoshoboka
ariko iyo miryango yose uvuze mu bihumbi bibiri na cumi yaronse amajwi make cyane
make ariko uravye nka ADC ikibiri harimwo ipona harimwo ntuzenya MSD na FODEMU bari baronse amajwi ariko cyane cyane uwuzwi rwose mu Burundi bakeneye kandidatire yiwe tohara ni agatogwasa ngo rero yaratanze dosiye yiwe ni kugira gusa Jenny waje ko ari karikire kugira gusa umuntu ntahare muri liste y'abahiganirwa mugabo nka ADC ikibiri zari zarabagoye ntibari bwagira inama yo gutora umukandida wabo anacyo gituma babona Nyangoma cyangwa Sinduhije bari muri ADC ikibiri abo bantu bategereza ko bari mu Burundi mugabo urabona ntibaborohereje ko baza kubera imanza ziri muri sentare n'izo zose urabona n'ibintu zonona novuga amatora mu Burundi kubona amatora harimo abari murimo n'abandi batarimo kandi bategereza kuyajamo
mu majambo make professeur Simeo Barumwete hari inama itekanijwe ku munsi wa gatatu i Dar es Salaam izo kwihweza kibazo cy'u Burundi mbega uko muyibona ikintu mwibaza ko cyo kizoba muri iyo nama niki
uraze uko imigenderanire y'ibihugu n'ibindi nibaza yuko kigishobora kuvamo nuko amatora ashobora kuyasubiza inyuma gatoyi ariko kandi nibaza yuko bashobora gukarika umukuru w'igihugu hari kuno munsi yo kumbure yoreka kwitoza kugira ngo haboneke amahoro mu Burundi kuko uravye abayitumiwemo harimo Afrika y'Epfo inama iri kubera muri Tanzania ari Tanzania yakiriye ibiganiro by'amahoro hariho intumwa za Perezida Obama aho bose n'abantu berekanye yuko umukuru w'igihugu hariyo yoreka ikintu kiringo kugira ngo Burundi buronke amahoro urazemo ino minsi amapresion ariko araba kuri leta yaba muri Union Europeenne cyangwa badufasha bose baratangiye gufatira ibihano ku buryo nibaza yuko bashobora kumukarira bakamubwira yuko yoheba icyo kiringo kugira ngo abarundi bashobore kuronka amahoro hanyuma n'abadufasha bashobore kudufasha amatora ashobore kugenda neza ariko kumbure ntibizokoroha mugabo urabona ko kumbure icyumviro nyamukuru ari icyo
professeur Simeon Barumwete murakoze cyane gose kuko nyamaduhaye
murakoze namwe
Fred Muvunyi yahora ari umukuru w'urwego rw'igenga rujeje gutangaza amakuru mu Rwanda Rwanda Media Commission RMC yatanze imihoho mu mahanga yiwe abicishije ku kibanza ciwe atangariza ko amakuru Twitter Muvunyi yatangaje ko atakira umuyobozi wa RMC ariko yirinze gutangaza impamvu zatumye atanga imihoho ikinyamakuru The Great Lakes Voice cyo mu Rwanda nico cabaye mu nyamakuru vya mbere vyatangaje iyo nkuru mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye n'umuyobozi wacu Robert Mugabe atangura amubaza ukuri kw'iyo nkuru
hari raporo zikorwa n'urwego rukora regulation rugenzi itangazamakuru rugomba kugaragaza ko ubwisanzure buhagaze mu gihugu. Iyo raporo rero niyo Rwanda Media Commission yakoze, ariko urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza RGB babuza iyo raporo gusohoka, cyane cyane ko yagombaga gusohoka itariki eshatu z'ukwezi kwa gatanu ku munsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Kuba bataramwemereye kuyisohora byaba ari byo ntandaro y'ukwegura kwe, cyangwa se hari ibindi bamusabye gukora ntiyabyemere?
Hari ibindi byinshi z'ubundi cyumweru gishize bakoranye inama na minisita wa local government, barobize bamwe muri bodi ye bemera ibyaha, bamusaba kwandika asaba imbabazi. Kandi mu by'ukuri ndacyaha kigaragara, kuko ntabwo kwandika raporo wabisabira imbabazi. Ariko hari hari n'ibibazo byinshi guhera igihe RMC yamaganaga ihagarikwa rya BBC gahuza imiryango mu Rwanda, kubera iriya untold story Fred yatangaje yuko atabishyigikiye.
Kuri mwebwe nk'abanyamakuru bakora umwuga w'ubunyamakuru, icyo cyemezo cya Bwana Muvunyi kwegura mwacyakiriye gute?
Kwegura ni ishyano ryabaye, kubera ko na wamurenganya ko yeguye, kuko n'undi wese yabikora. Burya ikintu cya mbere ku buzima bw'umuntu ni umutekano. Mu gihe ubona bari bageze igihe cyo kumutera ubwoba, uburyo no kubaho kwe no kugira ngo agire ku kazi no kugira ngo aryame mu nzu ye, byari ikibazo gikomeye cyane. We twajyaga tuvuga nabwira ko afite ubwoba bwinshi, uburyo no kugira icyo akora bamutelefona, bamwihanangiriza, ndetse n'inzego zimwe ziza kumubwira z'umutekano ziza kumubwira ngo bamukure mu nzu, ngo bamenye amakuru ko atafite umutekano utizewe neza. Icyo rero ni ikibazo kuri jye. Kuri twe kwegura kwa Fred ni ishyano, kandi n'icyabiteye ni igitero ku itangazamakuru ndetse no ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda.
Bwana Robert Mugabe, umuyobozi w'ikinyamakuru The Great Lakes Voice mu Rwanda, turagushimiye aka kanya uduhaye.
Murakoze cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ivyaranze Leta Zunze Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo. Ikiganiro twateguriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Hashize imyaka 90 yonyine gusa abasangwa butaka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemerewe ubwenegihugu nk'abandi baturage bose. Nibyo tugiye kuganiraho muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Abasangwa butaka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazwi cyane cyane ku izina ry'abahinde bo muri Amerika, cyangwa abahinde byonyine gusa. Abazungu bakigera ku mugabane wa Amerika ya ruguru mu kinyejana cya 17, umubano wabo n'abasangwa butaka wabanje kuba mwiza. Nyuma byarahindutse, abazungu babambura ubutaka bwabo cyane cyane bakoresheje ingufu. Kugeza mu 1800, abazungu 98% bari batuye ku gice cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'icyo gihe, kitarenze 70% gusa. Nyamara bashakaga ubutaka bwose, nibwo bafashe icyemezo cyo kwirukana bene bwo. Bityo dufashe nko kuva mu 1886 kugera mu 1830, niko byagendekeye abantu bo mu bwoko 50 bw'abasangwa butaka bose. Ariko ntibyari politiki ya leta gusa, byabaye kimwe mu byaranze amatora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 1928. Abiyamamazaga nicyo bashyiraga imbere muri gahunda zabo. Uwitwa Andrew Jackson niwe wayatsinze aba perezida wa 7 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akimara gutorwa, Andrew Jackson yihutiye gutegura itegeko ryemejwe n'Inteko Ishinga Amategeko mu 1930 rishyiraho ku mugaragaro politiki yo kwimura abahinde mu byabo. Kuva ubwo leta yakoresheje igisirikare cyayo bajya gucira abahinde ahantu wabo. Ibyo bikorwa byo kubohera byabahitanyemo n'abandi batari bake. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika n'ikibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Kuva ibyo guca abasangwa butaka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byabo birangiye, bafatwaga nk'abanyamahanga. n'urukiko rw'ikirenga ndetse rwaciye iteka mu 1831 ruvuga ko abahinde n'ukuvuga rero basangwa butaka bagize uduhugu twabo twigenga bityo ko amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabareba. Nyuma y'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu 1860 kugera mu 1865 niho abanyamashyaka bamwe na bamwe batangiye kubasabira kuba abenegihugu ku buryo busesuye. Byafashe imyaka myinshi kugera mu 1924. Muri uwo mwaka mu kwezi kwa gatandatu niyo Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje itegeko ryitwa Indian Citizenship Act riha ubwenegihugu abahinde n'ukuvuga abasangwa butaka bose. Nyamara nubwo bari babubonye bwose kimwe na bagenzi babo babirabura bababanjirije kububona bavuye mu bucakara, basanze guhabwa ubwenegihugu bitajyana n'uburenganzira busesuye bwa rubanda nk'uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Nabyo byafashe indi myaka n'utwaka kugira ngo bigende bikosorwa buhoro buhoro. Shuti zacu ikiganiro Amerika na cyo uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteza amatwi. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Mukanya turasozera amakuru yacu yo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije.
Urakoze Frederic. Twababwiye ko sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry avuga ko ejo kwa kabiri yagiranye ibiganiro bizira uburyarya na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku byerekeye Ukraine, Syria na Iran, yongeraho ko ari ngombwa gukomeza kubonana. Avugira mu nama n'abanyamakuru aho yari kumwe na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov mu mujyi wa Sochi mu Burusiya, uwo mudiplomate wo mu rwego rwo hejuru wa Amerika yavuze ko ibiganiro bije mu bihe bitoroshye. Abategetsi bashinzwe umutekano mu bya nukleyeri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hejo kwa kabiri bavuguruye amasezerano y'ubufatanye n'igihugu cy'Ubushinwa, bavuga ko ari bwo buryo bwiza bwa Amerika bwo gutuma Ubushinwa bugira uburyo bwo kwirinda gukwirakwiza intwaro. Ejo kwa kabiri kumva ibisobanuro muri Sena byibanze ku gusuzuma igihombo cyangwa se inyungu zava mu kugira andi masezerano y'imyaka 30 n'igihugu cy'Ubushinwa. Iminsi itanu yo guhagarika imirwano kugira ngo hatangwe imfashanyo ku kitwa ikiremwa muntu irimo kubahirizwa muri Yemeni kugira ngo ONU ibone amahirwe yo kugeza ibiribwa n'ibindi byangombwa ku basivili bakubititse. Abagabo batatu b'abasomali hejo kwa kabiri bemeye icyaha i New York mu cyumba cy'urukiko. Icyo ni icyaha cyo gufasha umutwe ukoresha iterabwoba wa Al-Shabaab ukorana na Al-Qaeda. Bimbaye ibyo kwemera icyaha bibaye mu gihe hari harimo guteganywa gutoranya abazabagize inteko ya rubanda yo kubaburanisha. Kuba bemeye icyaha rero, abo bagabo batatu birinze kuzamara ubuzima bwabo bwose muri gereza, ubu bazafungwa imyaka 15. Abo bagabo babiri bakekwa ni Ali Yassine Ahmed na Mohamed Yusuf bafite ubwenegihugu bwa Suwede, wa gatatu Madi Hashi yabaga mu Bwongereza mbere yo kwamburwa ubwenegihugu. Umutingito w'isi hejo kwa kabiri nyuma ya saa sita wibasiye igihugu cya Nepal wica abantu 41.
Nshuti mwese mukunda iradio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye bigarukiye ngaho uyu munsi. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkundikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Eugenie Mukankusi. Mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi no kuvuga saa mbiri yo mu gitondo turabashikiriza amakuru. Turongera kandi tubashikiriza amakuru isaa kumi hamwe na saa kumi na zibiri zo kumuhingamo. Nimutangwe kandi ku makuru dusanzwe tubategurira isaa moya n'igice. Mukurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.